Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mbiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe abarimyi b'ivyamwa mu Burundi bavuga ko bari kubahura n'uruhombo runini bivanye n'uko adashora gusho umwimbu wabo mu bihugu birimo Rwanda na Congo nkuko vyahoze kera
leta nk'umubyeyi nuko yoraba nyene yotronderera amasoko dushoramwe ivyamwa byacu kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbu canka amahera ariko kubera yuko dufise aho tubishorera twaje tubura wabi bya bindi twari twipfuje
leta tuyisaba ko ibi byamwa byacu bidashobora kubura ahantu bishobora gushorerwa igira ingufu zose Naite yakamo numuvyeyi wa bose
abanyi bamwe mu barimye bivyamwa bo muri commune Rugombo y'intara cy'ibitoke mu Burundi no nkuru cyo kimene zitandukanye ku ntambara y'Urusiya na Ukraine turazirambura mu kanyisa se muwe hafi ya radio yanyu Ishamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine ishobora gutuma abanyagihugu ba Ukraine bagera ku miliyoni zine bahunga igihugu cyabo ONU yemeza ko bizoba bibaye ibitigiri biri hejuru cyane umugabane wa Buraya utigeze ubona haraheze imyaka 70 kugera ino saha ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko abanyagihugu ba Ukraine bamaze guhungira mu bihugu bibanye vyabo bagera ku 368 iryo shamwe mpuzamakungu rikavuga ko giteze ivyo bitigiri bibandanya kuduga ibihugu birimo Pologne, Romania, Slovakia na Hongrie vyabaye birihoza amabwirizwa yo gukingira ikiza ca virus ya corona kugira ngo vyorohereze abanyagihugu ba Ukraine bariko barahunga Pologne yavuze ko imbibe zayo zuguruye atanumwe izosaba impapuro zinzira kugira ngo imwakire kandi atanumwe azokumirwa itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP naryo Ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru rivuga ko imirongo y'imiduga iri ku ruberwa kwa medika ruhuza Ukraine na Pologne ari miremire cyane umushikiranganje wa mbere wa Hongrie igihugu somambike cha president w'Urusiya Vladimir Putin nawe yavuze ko igihugu ciwe kizokwakirana urweze abanyagihugu ba Ukraine kandi ko citeguriye gushigikira ingingo zose zihana Urusiya ariko barahunga Ukraine bagwiriyemo abana n'abagore bivuye ku itegeko president wa Ukraine yasohoye ribuza abagabo n'imisore ifise imyaka irenga 18 guhunga Urusiya muri buka ko bwatanguye gutera Ukraine kuva kwa kane w'inondwi turiko turasozera tukiri kuvyo Urusiya na Ukraine president w'Urusiya yagiriza abategetsi ba Ukraine ko bariko biyima amahirwe yo gukorana ibiganiro ibindi na team ishimwe
mwitangazo rya sowe uyu munsi ku cyumweru ryavuze ko Putin yavuganye na ministri w'intebe wa Israel Naftali Bennett Putin yamugiye kandi ku bikorwa bya gisirikare byakozwe n'Urusiya ku butaka bwa Ukraine byo kurinda akarere ka Donbas kayobowe n'abitandukanije n'ubutegetsi bashyigikiwe n'Urusiya muri itangazo Putin yumvikanishije kandi ko intumwa z'Urusiya ziri mu mujyi wa Gomel muri Belarusiya aho ziteguye imishyikirano n'abayobozi ba Ukraine kugeza ubu ashinja kuba bataragira ubushake bwo gukoresha ayo mahirwe bahawe ku ruhande rwa Bennett we yasabye ko Israel yaba umuhuza muri ibiganiro hagamijwe ko intambara yahagarara hari amakuru kandi avuga ko kuwa gatanu w'icyumweru Zelensky perezida wa Ukraine yari yasabye Bennett kuba umuhuza muri iki kibazo Uburusiya burashaka kugirana ibiganiro na Ukraine bahuriye muri Belarusiya perezida wa Ukraine wariko asa nk'unyomoza ibivugwa na Putin yavuze ko yifuza ibiganiro n'Uburusiya ariko ntibibere muri Belarusiya igihugu cyahaye ingabo z'Uburusiya inzira zinyuramo zigiye gutera Ukraine
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru ku Burusiya na Ukraine ubushinwa bwase gushigikira Burusiya bufatwa nk'umugenzi somambike wabwo buhitamo kutagira ico buvuga ku ngingo Amerika yashize imbere y'akanama ka ONU kajeje umutekano yiyamiriza ibitero Burusiya buri ko bugaba muri Ukraine uretse ku Burusiya butagize ico buvuga ngo bwemeze canke buhakane iyo ngingo bwasohoye itangazo rishobora kutakirwa neza ku ruhande rw'Uburusiya ambassadeur w'Uburusiya muri ONU Zhang Jun yasabye ashimitse ko Uburusiya bwubahiriza ubwigenge bwa Ukraine no kutavogera ico gihugu. Ambassador Zhang muri iryo tangazo yagize ati Ukraine yaribwirije kuba igitarugwa gihuza uburengero n'ubuseruko hakuba ikibuga kigwanirwa ko nibihugu by'ibihangange. Umutegetsi yaserukira Ubushinwa muri ONU ariko yanavuze ko ubwoba Uburusiya bufise bw'uko ishamwe NATO gifuza kwaguka rikongeramo Ukraine nk'igihugu cy'umunyamuryango waryo bwumvikana cyane. Ko na Uburusiya bwanse kugira ico buvuga ku ngingo itera ivyatsi ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine vyateye ibibazo byinshi birimo kumenya niba Ubushinwa ku munota wa nyuma bwoba bushaka guterana Uburusiya canke niba busanga Uburusiya bwarengeje urugero burenga karimbi butibaza ko bworenga mu gusomburutsa Ukraine. Aya makuru yose abagezwe hujya nino ku isi mweje kumva mushaka kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com adresse yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni Vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Rwanda mushikiranganje jeje migendranire y'u Rwanda n'andi makungu Dr Vincent Biruta niwe yasubiye gutorerwa kuba president w'umugambwe uharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abanyagihugu PSD. Biruta yatangaje ko muri ino myaka itanu bagiye gutegura amatora y'abadepute azoba mu mwaka uza nayo umukuru w'igihugu azoba mu 2024. Mugenzi wacu Asumta Kabo i Kigali mu Rwanda yadukurikiraniye ibyino nkuru.
Amatora ya PSD yahuje abahagarariye iryo shyaka bahagarariye abandi kuva ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'igihugu basagaga 200. Mu biyamamarije ku myanya inyuranye yo kuyobora ishyaka rya PSD hafi imyanya yose yariho umukandida umwe ku buryo yatorwaga hafi 100%. Dr Vincent Biruta niwe wiyamamarije kuyobora ishyaka rya PSD wenyine atorwa kuyobora iryo shyaka ku majwi 217 habonekamo imfabusa 2. Dr Vincent Biruta yavuze bimwe mu byo agiye gushyiramo imbaraga muri manda yabo y'imyaka 5.
Nanone muri imanda dutangiye hari ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu bikomeye kandi bireba ishyaka. Mwaka utaha dufite amatora y'abadepite, dufite amatora y'abasenateri,
hari amatora ya perezida wa Repubulika mwaka w'2024. Ibyo byose ni ibikorwa bya politiki bikomeye tugomba kwitabira nk'ishyaka tukabigiramo uruhare twamamaza. Igihe cyose habaye amatora y'umukuru w'igihugu iri shyaka perezida yari rifite umukandida. Nta na rimwe amatora yari yaba tudafite umukandida yaba turuka mu ishyaka cyangwa se yaba turuka muri ishyaka ariko aba iyo twamwemeye kumushyigikira aba yabaye umukandida wacu.
Mu mwaka wa 2003 ubwo u Rwanda rwatoraga perezida nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ishyaka rya PSD ryashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi ryongera kandi kumushyigikira mu matora yabaye mu mwaka wa 2017. Itangazamakuru rikaba ryabajije perezida wa PSD niba no mu mwaka wa 2024 ishyaka yoboye rizongera gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Biruta asubiza muri aya magambo.
Igihe gera aracyari imyaka 2 hagati harimo amatora y'abadepute, harimo amatora y'abasenateri, andi ni mu mwaka wa 2024 igihe ntabwo kiragera.
Gushyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, hari benshi mu bakurikirana hafi politika y'u Rwanda babibona nk'aho iri shyaka ritagira ubwigenge bwuzuye. Umuyobozi wa Sena Yamuremye Auguste, umwe mu bari mu ba mbere batangije ishyaka rya PSD, yagaragaje ko iryo shyaka ryabo ryigenga.
PSD kuva yatangira nabuze yuko kongere zose narazibonye ntabwo yigeze ihungabana. PSD ni ishyaka ry'igihugu. PSD ifite ibitekerezo, ifite impuguke, ifite abakozi, ifite abaturage benshi bayiri inyuma, kandi PSD ikorana n'indi mitwe ya politike, irashimwa hose. N'abayituka ni nka babandi batuka inka bavuga ngo ifite igicebe kinini, bazakomeze badutuke icyo gicebe. Abavuga rero ngo PSD irimo kwa haka abandi kubera ko yumvikana n'abandi bose, abo baribeshya kandi ntacyo bazadutwara.
Muri iki gihe kandi ishyaka rya PSD ni rimwe mu mashyaka afite umubare w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, ariko abanyamuryango bo hasi ba PSD bakaba babwiye ijwi rya Amerika ko bifuza ko no mu myanya yindi yose y'ubuyobozi no mu nzego zo hasi abayoboke ba PSD bakwiye kuba bayirimo ku bwinshi.
Ishyaka ryanjye ryo numva ryakongeraho nk'uko risanzwe riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage, numva twagumya kugira abarwanashyaka benshi baduhagararira hejuru mu ntego zishinga abadepite twumva bakwiyongera. Iki kibura ni uko turacyiyubaka, ariko ibyo ari byo byose uko twatangiye ntabwo ariko turi uhoraho turi kugera rwose nibyo kumva twaharanira kandi nibyo turimo duharanira kugira ngo natwe tugire abarwanashyaka benshi bari mu nzego za leta bafite inshingano mu nzego za leta.
Ibikorwa iri shyaka rishyize imbere muri iyi myaka itanu harimo gushyiraho ikigo cy'ubucuruzi kizajya gifasha ishyaka gutera imbere. Iki kigo abayobozi bavuze ko kizahabwa ubuyobozi bwihariye ndetse n'ubugenzuzi. Ishyaka rya PSD riri mu mashyaka makuru yavutse mu mwaka w'1991 ubwo politiki y'amashyaka menshi yatangiraga mu Rwanda. Iri shyaka ryatangiranye abarwanashyaka bakomeye ryaje gukorwa mu nkokora muri 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanaga bamwe mu barwanashyaka baryo, bamwe bazira ibitekerezo byabo abandi bazira ko ari Abatutsi. Ishyaka rya PSD kandi ryataze umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka w'2010 ariwe Ntawukuriye rya Jean Damascene. Izindi nshuro iri shyaka ryagendaga rishyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi ahavugwa ikibazo cy'abarimyi b'ivyamwa bo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke batagiraho bashorera umwimbu wabo. Ibindi kuri no nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Abarimyi bo muri segiteri Gabiro Ruvyagira yo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke barijukiye kurima ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe. Umwimbu uraba mwiza ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uri kurabamarira. Bamenyesha ko biriko biraborera kubiti kubera amasoko yabuze. Icyabitumye nuko ataburenganzira bafise bwo gushorera umwimbu wabo mu bihugu bibanye nka Kongo n'u Rwanda kuko imbibe z'ivyo bihugu zugaye. Babwira Dijwi rya Amerika kwa gahombo ari kirenga.
Twirekera kubiti mu ntumbero yo kugira turabe ko agasoko mu gisagara cha Bujumbura ko kwiyongera. Ariko rero kubera yuko abarimye ari benshi umuntu aguma arinde yibaza ngo ejo agasoko karaboneka abandi bakaguma bamanura bajana. Nacyo kizo nshya twirekera kubiti gacho sanga havyahiye byabuze byakorotse.
Ibyo kenshi biri mu ngorane duhura nayo mu kazi ka minsi yose. Hari igihe usanga amasoko atari meza ngaha mu gihugu wacu. Kenshi aha ayo umuntu ararindira basi arabe ko iyindi bimaze kugabanuka kugira arabe ko yoronko dukeye. Aha ntibyari bikwiriye ko usanga yakorotse cyangwa yahiye nuko amasoko atabari meza yo kubishora.
Ako gahombo ntikari kuri bene imirima gusa, abari basanzwe bahafise akazi nabo nyene bararira.
Uyu murima wari umfitiye akamaro kanini kubera ko jewe nabura kunyu nkagakura ngaha. Databuja yaramukage zino nkamubwira ati jewe ndakinya agasabuni akampa agasabuni. Kubera yampa agasabuni aronka umwimbu yimbuye. Aho gushika ubu byo yimbura byose bipfa ubusa. Nanje ubu mbere maze nk'amezi arenga atanu nta n'ijana mpereza nawe yataje aronka. Abana barara ku ishuri bakaronka ikaye mu tamakazi karonka agasabuni. Nanje nkaronka kunyu tamakazi akangaburira nkavuga ati yego ncungiye umutama wanje databuja.
Kuri ivyo bibazo vy'abanyagihugu barimo ivyamwa, musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza asaba barimye kugendana n'ibihe. Iyi soko rimwe igihugaye bakamenya ahandi bashobora gushorera umwimbu wabo. Abamenyesha ko abafise ikibazo cyo kurondera amasoko bomwegera.
Komine Rugombo uravyaho iherereye ivyamwa biriho n'ivyo kandi n'abarimyi babo barahari bari baramenyereye gushora ivyamwa mu bihugu bibanye Rwanda no muri Kongo cyane cyane mu Rwanda. Icyo gihe rero barashobora kuronka amahera menshi cyane. Nicyo gituma ubu abidoga bavuga ko babuze babishorera, ariko nibaza ko iyo mvugo atari yo ivyamwa no mu Burundi barabigura kuko sintara zose zibifise. Umudandaza arakurikirana akamenya iki kintu mu ntari y'intagihari agacarondera kumenyana n'abaho kugira ngo ashorere aho ibyo bintu bitari. Ivyamwa mu Burundi birakenewe kandi biragugwa. Abo batararonka isoko boza tukavugana tukababariza mu zindi ntara.
Abarimye basaba leta kubagarukira ko bakaronka ico bakoze umwimbo wabo.
Cyo twosaba leta nk'umubyeyi nuko yorora abinyene yotronderera amasoko dushoramwe ivyamwa byacu kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbo canka mahera, ariko kubera yuko dufise aho tubishorera tukaje tubura ivyamwa twari twipfuje. Rero leta yodushikiraho bishoboka byo hose katudodorera bakatrondera isoko canke bakatrondera amahinguriro ashobora guhingurira ivyamwa byacu kugira ngo ntidukore duhomba.
Leta tuyisaba ko ibi byamwa byacu bidashobora kubura ahantu bishobora gushorerwa, igira ingufu zose ndayiteye akamo n'umuvyeyi wa bose. Naci dukorera ingufu kugira dushobore kwisununura n'izi ngorane turimo zo kutaronka amasoko biherene.
Gilbert Manirakiza ahimiriza aho barimye kudacika ingufu bakabandanya barima ivyo vyamwa kuko mu minsi iri imbere amasoko yagutse yaho babishorera azoba yabonetse.
Baguza tunga bari bafise iyo migambi naha mbere mu ntara iwacu cy'ibitoke twabamuritsa ko hariho abari ko barisuganya mu minsi atari myinshi cyane turizera ko hazo bamaze kuboneka abamaze kwipanga bashobora kugura ivyo vyamwe byose biri mu ntara kugira ngo bashobore kubihinguramo amaji canke ibindi bintu abenegihugu bashobora kubihereza mwisho gihere murumva ko ni isoko yagose izoneka aho atavyamwa twibaza ko basubira kuvuga ko babuze aho babishoresha
abanyagihugu ba mu rugombo barimo ivyamwa basaba abarongoye igihugu gutorera imuti ibibazo byatumye imbibe zugagwa imigenderanire yongere kunaguka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahiganwa y'amakinga yitiriwe Tour du Rwanda uno musi kwa Mungu yasozerewe i Kigali mu Rwanda. Umunye Eritrea yitwa Natnael Tesvazioni niwe yatsinze isiganwa ry'ayo magari. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu yabidukurikiraniye hagufi Kigali mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda.
Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwe kuri Kanari Olympia kwirebera kuri iki cyumweru, ubwo umukinnyi Natnael Tesfazione ukomoka muri icyo gihugu akaba akina ikipe ya Androni Giocattoli mu Butaliyani yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka w'2022. Ni nyuma y'agace ka munani anoko ka nyuma k'iri siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka kareshyaga n'ibirometero 75 na metero 300, aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Wabaye uwa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moise Mugisha ukina ikipe ya Protage muri Afurika y'Epfo, waciye agahigo ko kuba ari umunyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'iri siganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe. Yakoresheje amasaha 2:08 n'amasegonda 16. Yari ari kumwe n'abakinnyi babiri b'Abafaransa bo mu ikipe ya Direct Energy aribo Alexandre Genies na Sandy Dujardin, bamuretse agatambuka ngo asoze ari uwa mbere kugira ngo nabasogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya kabiri n'igice kimwe. Natnael Tesfazione nyuma yo gukoresha amasaha 23:25 n'amasegonda 38 mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero 942 yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka. Yegukanye iri siganwa ryari rikenwe ku nshuro ya kane kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe mu mwaka w'2019. Icyo gihe waryegukanye n'umunya Eritrea Merawi Kudus wakiniraga ikipe ya Astana yo muri Kazakistani. Muri 2020 Tour du Rwanda yatwawe na Natnael Tesfazione ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka. Icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya Eritrea. Umwaka ushize uwahize abandi ni umunya Espagne Cristian Rodriguez ukinira Direct Energy mu Faransa. Usibye kuba yegukanye Tour du Rwanda, Natnael Tesfazione yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'Abanyafurika baserutse. Moise Mugisha wa Protage yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka munani, hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ariwe mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi. Igihembo cy'umukinnyi mwiza mu Banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wakegukanye. Uwarushije abandi kuvuduka ni Sandy Dujardin mu Faransa mu ikipe ya Direct Energy. Umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunya Israel Omer Goldstein, naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage. Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Mimoza Munyangaju avuga ko iri siganwa Tour du Rwanda ryagenze neza.
Ni byiza byo kwishimira, kirangiye neza, hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe cyane cyane ko turi mu cyorezo, ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana, ariko bikaba birangiye neza muri rusange. Abagomba gutaha bazataha neza, abarwayeho gato barakize ubungubu. Ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza, tunatwaye na etape.
Igikorwa cyo gusoza iri siganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka 2022 cyatangijwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kuva itariki ya 17 gushika itariki ya 18 uku kwezi, umuryango umwe bwa Buraya warakiriye abategetsi b'ibihugu birenga 40 vya Afrika i Bruxelles mu Bubiligi, vyari mu rwego rwo kunagura imigenderanire yo muryango na Afrika mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa bibandanya gushira inguvu nyinshi mu mibanire na Afrika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo araganira kuri ino ngingo na Professor Blaise Funenge, n'umuhinga mu vy'ubutunzi akaba yigisha muri kaminuza y'u Burundi no mu ishure ryigisha ivyerekeye gutunganya amashaha hamwe n'inganda. Fidel yanavuganye kandi na Emery Pacifique igira neza, umuhinga mu vyerekeye ububanyi n'amakungu. Turatangura twumviriza Professeur Funenge.
izo nama zagiye ziraba kuva kera uciye muri inama bavuga ngo ni ACPC zagumyeho mugabo uravye mu ntango imbere y'uko urushika rwa mbere rutembagara Afrika barayikunda barayiha akamaro barashyira imbere ibihugu by'uburayi byarashyira imbere Afrika hagati ya 1991 kuduga gushyira nko mu 2003 Afrika bace bayibwira yuko ari ukujya mu bya demokarasi cyangwa ibahima amahera kuko urushika rwatandukanye abakomunisita n'abakapitaliste bari rwatembaganye bace babona bati ubu rero ntabwo tubikeneye reka tubihoze babaca babwira ati babaye icyo bita icyambere na mbere umuntu abanza gushyika kugira ngo aronke ifashanyo cyangwa ideni ibyo batangiye kuyivuga inyuma y'uko ingwano y'abakapitaliste n'abakomunisite iteye igihe guhora icyo gihe baca batangiye kuvuga ngo ni mushyire cya pole guverinari mugabo ubwo mu nyuma baca babona yuko hacye havukamo ibintu bya terorisme ibintu byo by'iterabwoba n'ibintu by'abagendi buraya binyegeje ifaransa bavuga ko ari imigrasiyo clandestine ibyo byose bituma uburaya buguma bubona yuko hari ibyo bukenerwa kuza buratanga mugabo bisanzwe bike bike ariko rero muri iyi myaka ya nyuma byarabonetse neza yuko ubushinwa n'uburusiya bwaciye bushaka gusubira mu kibanza no guby uburaya byarimwo imbere ya 1991 kandi mu buryo bubi bica bituma mbere rwagashakaniza n'amafaranga uburaya butanga bw'ibihugu bishenye buha Afrika nubwo ari menshi abanyagihugu biyumvira ngo ntacamaze cyangwa n'amaleta yumvira ngo ntacamaze kubera munte ya mapropaganda y'Ubushinwa n'Uburusiya ubwo rero iyi nama bagiye ko ni kugira ngo bashobore kuraba ntihagire inyungu bahomba kubera Ubushinwa buriko burashaka kwigarurira inyungu zose zaba iz'ubutunzi cyane iza politike ziriho aha muri Afurika.
Murakoze. Nawe Emery Pacifique gira neza kuri icyo kibazo nyine, niyo nama akamaro kayo yari akahe ku bwanyu?
Nari ngize ati iyi nama irafite akamaro ubwa mbere kuri Afurika ariko bwa kabiri no ku Banyaburayi. Icya mbere coco ni uko turabye muri ibi bihe turimwo biragaragara yuko isi iriko ironderamwo iyindi nteguro y'isi nshasha ico nokwita nouvel ordre mondial. Uravye ingene isi yari itunganijwe n'inkingi nini zari zigize la géopolitique mondiale ico nokwita inyungu z'ibihugu bishimikiye kuho bihereye n'ibyo bishira imbere zo ku isi ziriko zirahinduka. Mugenzanje nawe nyene wavuze igihugu c'Ubushinwa nk'akarorero kiriko kiragerageza kushika muri Afrika no gutsimbatarayo nk'uko abanyaburaya n'abanyamerika bari barabigize. Urabona igihugu c'Uburusiya ko cagarutse cane mu maso y'isi mu kushaka kugirana imigenderanire ishimikiye cane cane ku nyungu zigaragara z'Uburusiya muri Afrika. Ivyo rero bituma ibi bihugu twita les amis traditionnels ba Afrika muri cooperation nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburaya basubira kwisuzuma kugira ngo barabe neza ingene bahagaze muri Afrika. Niyo mpamvu rero ubona hariho imishikirano myinshi haba hagati ya Afrika n'Uburaya, haba hagati y'Uburaya n'imigabane imwe ya Afrika, haba hagati y'Uburaya n'ibihugu bimwe strategique byo muri Afrika. Ibi byose icyo bigamije ni gusubira kuraba neza yuko batariko bakina bahomba kuri uwo mugabane usanzwe uboneka yuko uzoba ikirimbiro ry'iyi ntambara y'ubutunzi n'iby'umutekano mbere n'ibya politike byo ku isi.
Ishyirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yagemeye gutanga icya kabiri cy'imiliyaridi amajana 3 y'amayero, ni ukuvuga imiliyaridi 150 y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu c'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative. Kaba rishaka gushimikira ku mitahe hamwe n'umugabane wa Afrika mu gukorana na Afrika ngo izo mpande zibiri zikorana ntizingana. Aya mafaranga ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi yagemeye guha Afrika, akarere ka Afrika, igicaka cy'imiliyaridi amajana 3 y'amayero y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu c'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative. Amafaranga hamwe yoboneka agatangwa agashira mu bikorwa mona arakamaro yogirira Afrika.
ni kibazo kigoye kwishura Fidel kubera ubwambere hoho Afrika kuva yikukiye imaze kuronka inshuro zishika 60 ayo mahera ariko nta kintu kigaragara ubona ayo mahera Afrika yakuyemo ibyo rero ni kubera yuko ingene intwaro zitunganijwe ahenshi muri Afrika usanga hari abayobozi bwa mbere ho badashoboye kubyaza umusaruro amahera ashizwe muri ekonomi y'ibihugu byabo kenshi ugasanga aribwe canke arononwe canke ashizwe mu migambi itizwe neza hanyuma akaba impfagusa nta kintu kigaragaza kuri jewe rero yuko ivyo bidashobora gusubira gushoboka ngo ayo mahera yononekare narijya tubona ibiharuro byerekana korrupsiyo ibiturire no konona n'intwaro mbi bitera biduga muri Afrika aho kumanuka aho ni ku ruhande rumwe mfite ayo makenga yuko ayo mahera naho yoboneka ashobora kutubera nk'ayandi yose twaronze atakinini twakuyemo mbwa ku rundi ruhande nkagira icizere igihe ubona ko hariho abayobozi bamwe bamwe muri Afrika les leaders émergents muri Afrika ubona mu by'ukuri bashize ikibazo cy'intwaro ibereye imbere bashaka yuko ibihugu byabo byogorora bikava mu buja bw'ubukene n'ube gito bijana kugira ngo bakoreshe akajyo kose ka investment ka investment aje muri Afrika mu bihugu byabo ngo bakabyaze umusaruro muri ico gihe nkagira nti hari ibihugu bishobora kuzokunguka kubera bisanzwe byaramaze gufata ingendo yo kutonona umutungo wa no gukoresha neza amahera bironse rero inyishu ni ego cyane oya niko no
tuza ku mirongo ya telefone dufise Ingabire uratwumva uri he
Ingabire yasere nkoyo ubujombora
uvise kibazo ubaza batumire cyanke icyumviro ushikiriza
hamwe ndashaka kubaza hamwe n'icyumviro ushikiriza ndashaka kubaza none ko tubona ibihugu cyane Burusiya cyane Bushinwa imyaka muri ko bukorera muri Afurika mbega na yaterambere ibintu bimwe bikorera ndiye kuraba twamba dusanga ibyo bihugu hanini bitajyanwa no gufasha ahubwo hari icyo bitonderako none ko inodeye ibihugu bya Afurika bishingiye kunagura amasezerano yo gufashanya hagati y'ibyo bihugu by'Iburayi ni gute bokingira ibijyanye no ubutunzi bwabo cyane cyane imisozi yacu kubera mbona benshi menga niyo baza bisonga twarabonye ko menga niba bagomba kudufasha ahubwo bagomba guposita ibibazo n'ibyongera byanjye cyane
murakoze mwamwishura Professor Funenga
kwica kibazo ega jewe ahori imisote jewe bambajije y'abantu bavuze gucyo barananga none umuntu yo guha amafaranga gucyo gusa taki na kimwe kurondera uburaya burafise inyungu urondera muri Afrika bijanye n'ama minere inzahabu bavuga ngo ni ubusegereye tibiki ibintu byo mu kuzimu barondera bavuga nk'inzahabu ama minere mu bisanzwe barabikeneyeyo igitoro n'ibindi rero birakenewe ko bagiranira imigenderanire myiza n'ibihugu nka Afurika kugira ngo hari aho bacumvise bagende bacimbeho ibyo ntibisanzwe ahubwo igihugu kiza ubwenge gikorana nabo kugira ngo ntibarinde kwihagira ntibarinde kwihagira nayo kuvuga ngo bodafacho bakeneye nawe rero yakwiha inyishu hariho umuntu yoha ikintu atamukeneye ko ikindi ibyo ni gake bishyika gake ni kuvuga rero n'ibihugu na Afurika igomba kumenya yuko hari ibyo bayikeneye ko ahubwo ikagerageza kubyungukamo hakaba kimeze nka mpanguhe ntiyapimira nka kujya k'umuntu baza kubira niko novuga ni kuvuga turahuza na jewe hari ibyo baronderayo kandi ibyo n'ibisanzwe nabo nyine babakije barakubwira yuko hari ibyo bakeneyeyo barakeneye yuko muri Afurika haba ituze kugira ngo ntihagire abantu bagenda kubagora aba bavuga ngo n'abayimigre barakeneye ko Afurika haba ituze kugira ngo nabo nyine bagire amahoro kuko hatari ituze ni imigwi y'iterabwoba ikiza gushinga imizi barakeneye ko Afurika igira ituze kugira ngo ari ubuzungu akeneye gushyira ihinguriro ryiwe ngaha arishireho yimburire muri Afurika ashorere i Buraya ni ukuvuga ni uwanashaka ni byinshi bose bakeneye gusumba ibyo baduha
akabiri no ngaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye muri kano kanya kuri micro muri kumwe na Jean Diane Ninahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha.